radio y'indundi culture amakuru mu kirundi
turabaye mwiriwe ncuti bagenze mukomera kuri gano vya radio y'indundi culture n'umwanya wa makuru mu kirundi amakuru yo kuri uyu mugoroba wo kuwa kabiri itariki ya 14 ukwezi kwa 2025 hagizwe n'izingingo nkuru zikurikira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko ikiza cindwara y'ibihara by'inkende mpox cagabanutse babwerekana ko abantu 18 bari mu burere bw'ubuvuzi aribo bari mu bitaro gushika ubu nawe umuntu umwe iyo ndwara ikaba imaze kumuhitana no gushika kuwa 10 gitugutu uno mwaka muri ano makuru kandi turagaruka kubamenyesha makuru abiri Ken Claude Nduwimana na Didier Ndihokubwayo bitavye ubutungane kuri uyu wa kabiri mu gisagara ca Bujumbura ikiringo cindwi kirarangisha ishure shingiro rya Magamba ni muri commune Karusi ntara tega bitariko lirakora kubera cyaguruwe n'imvura nyinshi ivanze n'umuyaga abajeje by'indero muri commune Karusi baremeza ayo makuru bagahumuriza ko bamaze gusaba ubufasha bakamenyesha ko ku munsi wa gatanu w'inondwi bazotangura gusanura iryo shuri murabimenyera ku munsi wa kabiri tubashikiza inkuru ijanye n'amagara y'abantu uno munsi tukaza kubabwira ingene umuntu yo kwirinda indwara y'imibembe amakuru saya gusa tubafite n'ayandi n'amakuru aganwa bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari cyo done niyo yanzigamije ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mwukwayo
radio indundi
ndasubiye kubaramutsa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko ikiza cindwara y'ibihara by'inkende mpox cagabanutse ivyo bikaba byashikirijwe na muganga Oscar Ntihabose yari yaserukiye ubushikiranganje mu ruganda gukurabira hamwe ivyakozwe n'intambamyi no kukigwanya kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa politiki Gitega yerekanye ko abantu 18 bari mu burere bw'ubuvuzi aribo bari mu bitaro nayo umuntu umwe iyo ndwara ikaba imaze kumuhitana aho no gushika kuwa 10 gitugutu no mwaka mu gihe uburere 46 kuri 49 bugize igihugu cyose bumaze kugaragaramwo abayigwaye ariko intara ya Gitega ikaba yavuzwe ko ata ofisi yo ndwara arahibonekeza kandi yari intara yari muzibangamiwe muganga Ntihabose asaba abanyagihugu nubwo biruko kubandanya bahangana n'ico kiza no gukurikiza impanuro z'abajejwe amagara y'abantu ya Gitega twakura mugenzi wacu Anise Ntanguvu
kuva kwa 45 umukakara wo mwaka uheze wa 2024 abantu bangana 4495 nibo bamaze kwandura akaranda k'indwara y'ibihara by'inkende mpox mu Burundi nayo muri abo umuntu umwe niwe iyo ndwara yahitanye gushika kwigenekezo rya 10 gitugutu uyu mwaka muganga Oscar Ntihabose yaserukiye umushikiranganji w'amagara y'abantu mu ruganda rwahuje abarongoye ibisata bitandukanye muri ubwo bushikiranganji hamwe n'abarongoye uburere bw'ubuvuzi hamwe kandi n'abafasha leta mu byerekeye kubungabunga amagara y'abantu kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa politiki yamenyesheje ko muri ayo mezi atandatu aheze icyo kiza cagabanutse cyane abantu bashika 18 aribo bari mu bitaro bakaboneka mu burere bune gusa kuri 45 bumaze kugaragaramwo abanduye icyo kiza kuri kandi uburere 49 ubugize igihugu cyose cy'u Burundi intara ya Gitega ikaba yakejwe ko atamuntu yanduye icyo kiza aragaragara gushika ubu muri iyo nama y'ukurimburira hamwe ibikorwa byaranguwe n'intambamyi bahuye mu gutuza iyo ndwara muganga Oscar Ntihabose avuga ko icyo kiza cyagabanutse biturutse gukongereza ubuhinga n'ubumenyi ku bavuzi b'iyo ndwara hamwe n'ibigo byo kuyivura gukwiragiza ibikoresho byo gupima iyo ndwara no kuyivura mu burere bwose bw'ubuvuzi hamwe no kwitaho abayigwaye ku buntu muganga Xavier Crespin aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu mu Burundi avuga ko we nubwo ibitigiri by'abandura iyo ndwara y'ibihara by'inkende byagabanutse itarahera mu gihugu cyose aricyo gituma ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'abunganira leta bahamagariwe kuguma kuri uyu murindi mu kugira bashobore kwituza muganga Oscar Ntihabose agasaba abantu bose kubandanya gushira mu ngiro impanuro z'abajejwe amagara y'abantu mu ntumbero yo gutuza icyo kiza n'izindi ndwara zandukira biciye mu nyonzi rimwe anisana nguvu itega radio indundi kitura
mu gisata cy'ubutungane mumenyesha makuru Ken Claude Nduwimana yarengutse imbere ya sentare isubiramo imanza ya Bujumbura kuri uyu wa kabiri inyuma y'imyaka ibiri afungiwe mu ibero rikuru rya Mpimba inyuma yaho yagirijwe ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no gutuka inzego mu nyuma sentare nkuru ya Mukazira Mweza mu nyuma umushikiriza manza akaba yaciye yunguruza urubanza mumenyesha makuru akaba n'ubu yaburanye ahakana icaha byinshi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Jotan Iratuzi
Ken Claude yarengutse imbere ya sentare isubiramo imanza ya Bujumbura
nyuma y'imyaka 2 apfungiwe mu bibohero rikuru rya Mpimba. Sentare nkuru ya Mukaza yari yamwejeje kuvyaha yagirizwa byo gutuka inzego no guhungabanya umutekano w'igihugu. Umushikiriza manza yaciye amwungururiza aho mu rubanza rwo kuri uyu wa kabiri yamwagirije ivyo vyaha nyene aho yeretse sentare nzandiko z'ubutumwa avuga ko zakuwe muri telefone ngendanwa za Kenny Claude. Izo nzandiko amatelefone ni mashini vya Kenny Claude sentare yavuze ko atavyifise. Umumenyesha makuru Kenny Claude yabwiye sentare ko ivyo vyemeza atari vyo ari bihimbano. Aca asaba ko izo telefone ni mashini vyiwe vyoshikirizwa sentare kugira ngo ibone ko ataho yanditse atukana. Yabwiye sentare ahubwo ko iryo ari reme ntajya ryakozwe n'abagomba kugurisha mu manyanga parcelle iri mu gisagara ca Bujumbura, maze akabikora ko inkuru yaciye mu kinyamakuru ciwe JCTV haraheze imyaka 2. Umushikiriza manza yasabiye Kenny Claude Nduwimana umunyororo w'imyaka 5 ni hadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Uwo mumenyesha makuru ariko yasavye sentare kwezwa n'abashingwa manza biwe batatu nabo basavye sentare kweza uwo baburanira, bavuga ko ingingo y'amajara 230 y'igitabo kigenga uko imanza zitohozwa zikongera zikaburanishwa mu Burundi itegeka umushikiriza manza kwereka sentare ivyemezo itakurikijwe. Sentare ikaba yaciye ishira ugo rubanza mu mwihe rero rukazosomwa mu kiringo kitarenga ukwezi.
Uwundi yumvijwe n'ubutungane numesha makuru Didier ndiho kubgayo yahoze akorera Radio Maria Burundi akaba amaze amezi 11 afunzwe n'ubu inkuru twekesha mwenzi wacu Jota Iratuzi.
Urubanza gumvirijwe imbere ya sentare nkuru ya Mukaza n'ubwo umumenyesha makuru yahoze akorera Radio Maria Burundi Didier ndiho kubgayo amaze amezi 11 afungiwe mu Mpimba. Umushikiriza manza amwagiriza gutunga ibigwanisho bidaciye mu mategeko hamwe no kwiyita general atajejwe umutekano. Mumburano ziwe havuga ko vyose vyatanguye kuwa 8 Kigarama umwaka wa 2024 aho yaragendewe n'umugenzi wiwe w'umunyarwanda yitwa Evariste Mugisha, ariko agafatirwa n'iperereza ku rubibe rwa Kobero ataramushikira. Yabwiye sentare ko amaze kumenya ko yahagaritswe yahamagaye kuri telefone abategetsi batandukanye harimwo n'umushikiranganje wa mbere w'ico gihe asaba ko yorekugwa. Uwafashe Didier ndeho kubgayo yamusavye kumusanga kubiriwe kugira ngo bavuge nuko mugenzi we yorekugwa. Munyuma igipolisi cavuye kija gusaka kurugiwe aho catoye inkoho yo mu bwoko bwa pistole, igikoresho cakazi ko kumenyesha makuru gifata amajwi enregistrer n'ibindi vyafashwe nkuko bigaragara mu vyegeranyo vyo mu iperereza no muri parake Didier ndiho kubgayo nawe yateye ku mukono. Didier ariko yahakanye ko atankoho yaratunze ahubwo atazi aho abamusatse bayikuye. Sentare imubajije gituma ivyegeranyo bibivuga yabiteye ku mikono yisigu yavuga ko ari uko yari yahohotewe mu iperereza. Kubijanye no kuyita general ntiyabihakanye, yasiguriye sentare ko iryo zina yaryiyise kuri WhatsApp yiwe. Umushikiriza manza yamusabiye gupfungwa imyaka 10 ariko nawe yaniburanira atamushingwa manza afise yasavye kwezwa. Nawe nyene sentare ikaba yacishira ugo rubanza mu mwiherero rukazosomwa mu kiringo kitarenze ukwezi.
Bamwe mu bahuza bo ku mutumba na komine Matongo zone banga mu ntara ya Butanyerera baridoka ko heza mezi 6 batakironswa agashiruka bute kabo, abanyagihugu bakamensha ko hari bindi babuze cyane cyane ibikoresho bibafasha muri ako kazi kabo ka misi yose, bagasaba ko botunganirizwa. Ibyo bibazo biremezwa kandi n'abajeje intwaro ku nzego zo hasa hi Matongo bakabona ko bari bakwiye gushigikirwa. Ido ni dona mugenzi wacu Claire Yakankundi.
Umwe mu bahuza bo ku mutumba na komine Matongo muri zone banga mu ntara ya Butanyerera aridoka ko badafise aho bakorera
na gutunganiza abantu babiri batsinzwe keshi baburazi ko yamari namba abone ingorane ntidufise aho dukorera. Abona nk'ubu turi mu gihe cy'imvura, imvura iguye turi gutunganiza abantu shaka kwica ahantu ntabyo tukoyipfuka tuba dufise nta bingato cyangwa imyambaro y'imvura dushaka kugera duje ahantu twambaye mba muri rusange turi mu buzima bugoye cyane.
Agasaba ko bonswe ibikoresho n'agashiruka bute kabagenewe haheze igihe bataronswa
ndaruke kudufasha ujye kubikoresho cyadukorera cyane kandi n'agashiruka bute gahuye n'umurimo dukora ko n'agashiruka bute babona duha bunikana kiboneka azihe kinini katanaboneka.
Izo ngorane ziremezwa n'umukuru w'uwo mutumba Matongo Siriac Chongera aho abona ko bari bakwiye gushigikirwa.
Mu bisanzwe kuziba barimo n'abantu bari bakwiye gushigikirwa bimwe bidasanzwe kubera n'ivyo hano mva vy'agashiruka bute nikaboneka ngira ntibakikaronka niba karonse niba karonkera kugihe rero iyo kutinze ibipfunsi kuko kugira isaha muri sentare z'intango ingorane bari bafise ubunaza bafise cyo gituma boraba rero babahuza bo ku mitumba bagashigikirwa kandi bahe umwanya wabo munini wanashima mu byo bakora umwanya muremure akawuheba bari kwatunganiriza abene gihugu
abo bahuza bo ku mutumba Matongo zone banga muri komine Matongo y'intara ya Butanyerera hariko harahera amezi agera kuri atandatu batariko bararonswa agashiruka butekabo mu bushikiranganje mu byo bujejo harimo ubutungane bakaba bemeye kugira ico bashikirije hanyuma kuri ico kibazo c'ibikoresho n'ubushiruka bute vy'abahuza
Radio Indundi Culture
kiringo cindwi kirarangishure shingiro rya magamba muri komine Karus naraya Gitega ritariko rirakora kubera cyaguruwe n'imvura nyinshi vanze n'umuyaga ubu abaharereye bavuga ko abana babo bari mu mabarabara bakamenyesha kandi ko hari n'ingeso mbi zijanye n'ubusuma bwo mu mirima katanguye kwibonekeza hamwe mu bigisha bavuga ko ibikoresho by'ishure byabo baregwa hamwe n'iby'abigisha navyo nyene vyononekaye abo bigisha bakavuga yuko batabona uko bagiye gukora kubera iryo yononekara ry'ibikoresho bose hamwe yaba abaharereye yenabigisha basaba ufasha na cyane cyane bwo gusanura iryo shure abajejwe ivyindero muri komine Karuse baremeza ayo makuru bagahumuriza ko bamaze gusaba ufasha atandukanye bakavuga ko ku munsi wa gatanu w'inondwi ibikorwa byo gusanura iryo shure bizotangura udironkeje Imana
Kubwo makuru dukura kubegera iryo shure ry'Imagamba komine Karuse intara ya Gitega avuga ko imvura ivanze nyinshi n'umuyaga yaguye ku munsi wa kabiri tayijanye uko koko yasize isambu iryo shure bamwe mu bavyeyi baharereye bavuga ko kuva ico gishure ritarasubira gukora ubu abana baryiga ko bakaba bari mu ibarabara n'ingeso mbi zitabuze nko kuja kwiba mu mirima abigisha bo kuri iryo shure shingiro ry'Imagamba bavuga ko hambavu y'ibikoresho by'ishure by'abaregwa byononekaye n'ivyamfasha nyigisho ko barezi bitasigaye inyuma kuko navyo vyononekaye burundu abo barezi bakavuga ko mu birasi umunani by'iryo shure shingiro byose byagurutse hasigara kimwe rudende abo bigisha bavuga ko batabona uko bagiye gukora kubera nka byose byononekaye bagasaba ubufasha bwihuta ivyo biremezwa n'abajejwe indera muri komine Karusi ariko nabo bagahumuriza ko bamaze gusaba ubufasha mu nzego zibakurira cyangwa amashirahamwe yigenga Serge Ntungumbura Nyarongo igisata kijejwe indera i Karusi arahumuriza ko ku munsi wa gatanu w'indwi turi mu ivyo birasi bizoba byatanguye gusanurwa kugira ku munsi wa mbere w'indwi itangura ivyigwa bisubire gutangura ukuri kwamye hambavu y'iryo shure shingiro ry'Imagamba komine Karusi ntara ya Gitega ryononekaye hari umwana ryiga ko yakomeretse n'amazu y'abawa 43 yo kuri uyu mutumba wa Magamba nayo nyene yononekaye
udironkeje Imana bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura baranegura ko gushika ikigo kijeje gupanga no gupangisha cemewe gushingwa na leta y'u Burundi n'ubu kitarashigwaho bamenyesha ko amatatu y'ugupanga no gupangisha aguma gwira afatiye hanini ku kudugizwa kw'ibiciro kubapanze na banyene amazu uko babishatse basaba inzego z'igihugu nkuko vyemewe kugishinga mu maguru masha kugira ngo kitorere inyishi ibyo bibazo byose urivye kwizera
Abo banyagihugu berekana ko nuba matata aguma yibonekeza hagati yabe na mazu n'abapanzi na baba mu gice cyo mu gisagara cya Bujumbura aha bavuga ko badatahura igituma ibiciro by'amazu biguma biduga kandi hari abo bitunganye
no mwaka rekora muri huku muwandi mwaka aragacha ko togeza ko ishaki mu gihe tari tegura nayo ngo uyimoke mu cyamata gaza guhari
n'umaje mu make nkajewe nkano nahora ijo bundi ijya gufata ko ishaki akagomba kuduza ko ishaki
mu kiganiro cy'abavugizi b'inzi ego zitandukanye cyaheruka kuba mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta yamenyesheje ko hari kigo kibijejwe kigiye gushingwa mu gihugu
biciro by'amazi yo gupangishwa n'inyene byo genzurwa mu namashikiranganje yejo bundi carizwe acashigwaho umugwi ugiye kwiga neza ishingwa ry'ugwego rujejwe kugenzura ibijyanye n'ibyo bintu byo gupanga no gupangisha amazu
gushikuba abo banyagihugu baba muri ico gice basigura ko ivyishingwa vy'ico kigo vyatevye kandi hari vyinshi cyofashije
ico kigo naco byari byiza kandi byaratevye ko ari abantu bamerewe nabi ivyo bifashije cyogabanya matati
abo banyagihugu basaba nyabo nako ico kigo coshigwaho mu maguru masha ku neza y'igihugu
kugira nyine bagakoresha amahanga kugira nyine izango baranga batabapa ngana ka ka panishini ye abanuka
Ingorane zaduka hagati y'abapangisha amazu n'abapanze zimaze igihe kitari gito zivugwa mu gihugu. Ivyatumye amwe mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yerekana ko leta yofata ico kibazo mu minwe. Mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye caheruka kuba uyu mwaka, leta ibicishije ku muvugizi wayo yamenyesheje ko ico kibazo kimaze kwigwa mu nama shikiranganje. Ico gihe nyene Jehome Niyonzima yavuniye akago abapanze amazu ko amasezerano batoyagira kanywa babu mukurindira kico kigo kijaho.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Mwavyumvise ko ari inkuru ijaye n'amagara y'abantu tubashikiza imisi yose ya kabiri no mustwabwira ingene umuntu yokwirinda indwara y'imibembe. Muganga Joseline Nsanze Rugeze arangwe mugambi w'igihugu jeje kugwanya indwara y'igitunu n'imibembe asigura ko igihamba yo gukurikirana ibimenyetso byose ku mubiri, ikindi avuga no gufata neza imiti mu ntumbero y'uko iyo ndwara itobandanya irandagata. Inkuru y'amagara y'abantu twayiteguye na mugenzi wacu Alice Ndayizeye.
Kuko twagiye turabibashikiriza indwara y'imibembe ni indwara yandukira biciye mu bihimba by'ihemero. Umugera wayo urashobora kwibika mu mubiri w'umuntu imyaka ishika kuri 10 uwo mugera utarigaragaza igatangura kwandukira umuntu amaze kugera mabara ashika kuri 5 ku mubiri. Joseline Sanze Rugeze arongoye umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya indwara z'igitunu n'imibembe asigura ko kugira umuntu ayirinde yitwararika indwara zose zifatira ku rukoba cyane cyane ibarariza ku mubiri.
Igihora bita ko zititaweho bikwiye ko n'umubembe urimo baziteho rwose ku rugero rwiwe, kuko kwitaho ibara ku mubiri bizotuma na bya bindi tubona mu kibano byinshi atari umubembe ari indwara zo ku rukoba. Mugasha tabuze umwana kuja kwiga, zitabuze umwana kwibuha, tabuze no gukura gukora ibyo akora nazo zitabwa. Duhimiriza rero ko ufise ibara ku mubiri rimujya ritamujya atarihorana yotwara kwa muganga akaba akamupimira. Erega rero n'izindi ndwara zikomeye atari umubembe zifatira ku rukoba nka kansere n'ibindi.
Ikindi cyofasha ni ukwivuza kariyo ndwara ucike ikibimenyetso
ni ugufasha abo tubonye kwa mabara tukabafasha bwa mbere ntitubakumire, bwa kabiri ko bokwivuza. Ubwo ni bwo buryo bwa mbere, kuko naho amabara ya mbere gushika akiri munsi y'5 ataranduza ni ukuvuga ndashobora kubona n'umurwayi arwaye ibibembe akarinda akira atanduje abandi. Kuvura kare ubwo ni bwo buryo bwa mbere. Himiriza n'abafise amabara ari ku rukoba naho yoba atababaza atavuza kugira kubifata ko ari ikibazo ku mubiri wiwe akayivuza hakiri kare.
Ikindi avuga ko atari cyo kwirengagiza ni ugufata neza imiti, kuko yemeza ko imaze kugaragara ko hari abacira hagati imiti.
Ni ugufata imiti neza, kuko umurwayi atanguye imiti akayifata neza arakira neza. Twaramaze kubona abantu bashobora gutangura imiti hanyuma kubera ko ari indwara itaragusinzikaza takurya itagira iki agaca abona umengo ibyashara nimba yaramudandaza canke utundi yikorera biramujanye. Programme ya mbere akayihebye ariko arakora agasimba randevuye muganga. Ubwo rero bariko aradukwegera kuko gushika uye imiti dufise iracavura abagwayi, kuko ashobora kugaruka yarembye kandi afise n'indwara tugora kuvura.
Kubwa Joseline Sanze Rugeze, kugwanya canke kwirinda indwara y'imibembe ni igikorwa kiraba impande zose kuva mu kibano.
Ni ukuvuga ko tuko turavuga tuti guhimiriza si iby'abaganga gusa, si iby'abavuzi, si iby'abaremesha kiyago gusa. Mu kibano mwese ashobora guhimiriza aho uyu muntu afise indwara zo ku rukoba naho zoba zazindi tumenge turamenyereye turazi ngo ni urubando canke iki. Icya mbere kumuhimiriza uti genda kwa muganga niho bakuvura neza bakibirabira. Ntitubwiye abantu bose ngo bajye kuvura, oya, bahimiriza umuntu abonye kwibara batari bamenyereye kuri we.
Mu Burundi ibiharuro bitangwa n'umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya indwara z'igitunu n'imibembe zerekana ko ku mwaka muri iyi myaka 5 iheze hatorwa abantu baba 500 bagwaye iyo ndwara. Muri abo ibice 82% baba barenza amabara 5 ku mubiri, ni ukuvuga ko baba bashobora kwandukiza abandi.
Alice Ndayize yurakenuye ni no kuri iyo nkuru yawe nyene turangije ko amakuru yacu. Nkengurukire mwese mwariko murayumviriza, nkengurukire Koffi Olivier Bentwari yamfashije mwa bw'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye nabashikirije. Ndabivuze ko namubwira umugoroba mwiza aho muherereye na gahwane.